This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo turi kumwe na Ngayimpenda Evariste cegera cy'umukuru w'umugambwe y'Iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi mu Burundi turi kumwe na Innocent Banon umurundi ari mu mugambwe CNDD FDD akurikiranira hafi bibera mu Burundi akaba ari mu gihugu cyo Bubirigi aharangije amashure ya doktora mu byerekeye politique turi kumwe kandi na Rone Claude Niyonkuru yanonoso ivyerekeye amategeko n'intwaro kaba ari ibujumbura mu Burundi turi kumwe kandi nu mushinga ntahenze none cyanzi ari mu bafashije urugamba umuganwa rwa Gasore yashizeho umugambwe Iprona tugomba kuvuga ku bibazo biri mu mugambwe Iprona muri iki gihe mu Burundi aho harimo impande zitari nke hakaba namakuru avugwa ko ubutegetsi bwo bwifise mu ruhara mu gusambura umugambwe Iprona nivyo nashaka gutangurira kuri Ngayimpenda Evariste ibibazo biri muri Iprona mu bibona gute ipfundo ry'ico kibazo nirihe ku bariko barondera kumenya ikibazo nyakuri mu mugambwe Iprona
ibibazo biri muri Iprona uyu munsi n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD budashaka yuko abaprona basubiza hamwe kuko bazi yuko bari bamaze imyaka itatu bafise ibyo bapfa kandi n'ibyo bapfa bari gushobora kuba babisubije mu buryo iyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati Edouard Nduwimana aturuka mu mugambwe CNDD FDD atagomba kuja arabisubiza n'uyu munsi rero kubera iyo ntwaro ishaka ko mu Burundi hasigara higanje umugambwe umwe rudende Edouard Nduwimana ndashaka yuko umugambwe badasigana Iprona ukoresha amategeko yawo ngo wiyunge arico gituma ko mukeye ko bwije aja aragena abatwara uwo mugambwe hanyuma abanyamugambwe nabo ntibabishake kuko amategeko yabo aratomora neza ingene umuntu atwara umugambwe n'ingene aheza amabanga yiwe hanyuma bikajana n'uko uwo mugambwe hari ivyo umugambwe uri ubutegetsi washaka kurenganya nabyo bikaba ari ibibazo by'inkoramutima ikibazo cya mbere cyerekeye ibwirizwa shingiro ibyo bwirizwa shingiro naryo umugambwe CNDD FDD ushaka kurihindura ushimikiye ku bintu bibiri nyamukuru icya mbere cyerekeye gufuta ibyo byose bituma ubutegetsi busangirwa hagati y'amoko n'imigambwe nabyo byavuye mu masezerano y'Arusha hanyuma icya kabiri nacyo ni icy'uko umukuru w'igihugu ahari ubu ateza guheza ikiringo ciwe mu kwezi k'umunani 2015 ashaka kwiyongera ikiringo kigira gatatu ikibazo nyamukuru cya kabiri ni cyerekeye umugwi bita CNTB ujejwe kunywanisha abarundi kandi uriko gutatura n'amatasi yerekeye amatongo uwo mugwi nawo bakaba bashaka kuwukoresha nk'igikoresho cy'ubutegetsi kugira ngo batoteze abatahunze hanyuma bafate amatongo bomorere abahungutse badakurikije inzira yo kunywanisha abarundi ikibazo cya gatatu cy'inkoramutima naho kitaravugwa cyane turakibona ni cyerekeye ubutungane bunywanisha hanyuma y'intambara CNDD FDD igira iti abarundi bategereza kunywana ku nguvu kandi ata butungane burinze kujamwo umugambwe w'abadasigana nawe ukavuga uti uko twabisezeranye yarusha kunywana ni byiza mugabo kunywana biteza kujana no guca imanza kubagirizwa ibihonywabwoko kubagirizwa ibyaha by'agahomerabunwa mu by'ukuri rero ibyo ni byo bibazo bitabapfa hanyuma rero umugambwe CNDD FDD ukabona yuko umugambwe Iprona wiyunze ucugira inguvu ukabona ingene ubaza ibibazo uko ari bitatu aricyo bituma bawubuza kwiyunga bakagomba kuja baragena abawurongora
twashaka tubaze Innocent Banon ari mu mugambwe CNDD FDD akaba akurikirana ibiko biba mu Burundi kuri icyo kibazo nyine turiko turavuga ku mugambwe Iprona aho muriko muravuga ko ari ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi wabo uri kugerageza gusambura umugambwe Iprona uko biberekeye Innocent Banon mu bivuga kwiki
yewe uko ndabibona mu gifaransa baravuga ngo fabrication de l'ennemi iyo umuntu ari karataratazi yatagifite ingufu nyamara nda kugira umwanzi kurondera umwanzi hatari kugira ushobore kumva ko ushobora kubonya ingufu muri politiki ibyo birahari bamabikoresheje haba mu bihugu haba mu migambwe hose abayikoresheje nibyo mbona yuko nk'uko Evariste reka bivuga byose adagiriza CNDD FDD nibaza ko ari mu iyo ntumbero biriko biragenda Iprona bariko baravuga ndibaza ko babona ko ta ngufu bagifise muri politiki y'u Burundi kugira bashobore kuronka imvo kugira abaronka abandi banywanyi nkeka boza baramatwegereje ikomeye ariko gituma twagerageza kurondera umwansi ahatari nibaza katangora nziri hagati ya Sense DFDD n'umugambo y'iprona ko ntacho bapfa kine nacho ngiye kuri ibyo yagiye afikiriza ku mapfo ya mwamwe yavuga ko harimo ingorane nibaza ko atanguye kuvuga ko ari umugambwe Sense DFDD usambuye umugambwe y'iprona bwa bundi wa mugambwe rero niwarugizwe n'abantu ntarugizwe n'abagabo bijunje muhari umugambwe ushingwa n'uwundi mugambwe cyangwa umugambwe urishinga umugambwe y'iprona nibaza ko ari umugambwe wishinze kandi ufite abadasigana ariyo bawushinze nibaza ko ibiri aho umugambwe y'iprona biri hagati y'umugambwe y'iprona ibiriko birawujyanisha ni hagati yabo ahubwo rero ibyo bariko baragira nibaza ko ari uguhuma amaso nguma amaso y'ingorane ziri hagati y'umugambwe y'iprona abadasigana bari kwicara hamwe ahubwo bagatora ibibazo byabo hanyuma ibyo bavuga bya Nduwimana ko yoba ari wakarageza gusambana Nduwimana akoresha amategeko aserukira urwego ariyo ministre de l'interieur yemera imigambi n'ingenzi teza gukora hanyuma ibyafashwe nibaza ko yakurikije amategeko yakurikije amategeko mugabo ikibi nuko kenshi na kenshi abona uri kakurikiza amategeko bakaraba iyava ntibaraba ibyo ari karakora nico kibazo gihari hama ibindi bibazo yavuze bya Sentebe hutungane nibaza ko muri Sentebe atana hamwe handitse ko ibyo Sentebe kirakora kubikora kubera iprona cyangwa iriko yagiriza abaporona nta nahamwe byaretse amategeko ajejwe Sentebe hanyuma ibyo byigezwa shingiro nabyo nibaza ko bicaye mu kigo bakabivugana kandi nibaza ko ibi byose byabaye izingorane zabaye batarashikiriza ibyavuye mu kigo kugira ibyiyumvire bari bashikirije ntibyari bwareho ibyo rero bigacarija mu byo bita amastrategi ya iprona abantu bamwe muri iprona bari kubakoresha niko ndabibona jewe
Radio ya Amerika i Washington DC mu kiganiro gihijambo abatwumviriza aho muri iki gitondo turi kumwe na Ngayimpenda Evariste icegera cy'umukuru w'umugambwe y'iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi mu Burundi turi kumwe kandi na Innocent Banon umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD akurikiranira ibibera mu Burundi ari mu gihugu c'Ububirigi turi kumwe ngaha kandi Rene Claude niyo nkuru ya nonoso ivyerekeye amategeko n'intwaro hamwe n'umushinga ntaheze none cyenzi ari mu bafashije urugamba na Gwagasore mu kurondera insinzi y'umugambwe iprona no kwikukira ku Burundi nashaka nze ku mushinga ntaheze none cyenzi mwitegereje uko ibintu byifashe muri iki gihe mu mugambwe iprona mukaraba n'amateka y'uwo mugambwe mwe mwagendanye na Gwagasore yashinze uwo mugambwe nike mubivuga ko ibintu mubibona gute
uko ndabibona nuko umugambwe w'abadasigana uriko uraburabuzwa kandi si bishyashye byatanguye ukivuka intwaro y'ikibirigi yaraburabuje uwo mugambwe ku mvo z'uko mugambwe washaka intahe y'ukuri atari ya yindi bavuga ku munwa intahe hamwe ija mu minwe y'abanyagihugu si ivyo rero ababirigi bashaka abantu babo bazoshikiriza ubutegetsi hanyuma abandi bakavamwo cyo gituma bapfunze Rwagasore imbere y'amatora nicyo gituma bamwishe amaze gutsinda nico gituma ababirigi bonyene nibo bashinze imigambwe ya mbere kugira ngo ibafashe kurwanya iprona PDC n'ababirigi bawushinze Pepe ni Albert Moss iyo niyo migambwe gusa novuga n'iyindi myinshi ubu naho ibiriko biraba ntibintangaza erega abo bariko barashaka gusenya iprona batanguriye iwabo karimwabo bwa mbere na mbere mu 2007 muri ya nama ya CNDD-FDD y'ingozi niho babogoza rajabu baca bashinga urwego rwitwa inama y'abayinararibonye urwo rwego ntirwari rwemejwe mu mategeko ya CNDD-FDD ariko babishingiye aho buca birakura umukuru w'igihugu acaba umukuru w'iyo nama gushika n'uno munsi abatorohereje CNDD-FDD kandi aribo bashigikiye uwo mugambwe baciye babakuramwo umwe muri bo Rajabu ari mwibuye mu mpimba bashase kwiyorohereza kubanza gusenya iwabo abayoboke ba Rajabu 2022 bari mu nama nshingamateka baciye babafukuza ikintu kitari bwabeho ku isi nzima demokarasi itangura aho babogoza abashingamateka 2022 barabirahira sentare ijejwe kubahiriza iteka ry'i Burundi ivuga iti biciye mu mategeko kandi bidaciye mu mategeko na busa abatwara icyo gihe mu bushikiranganyi intwaro hagatati yu ati biciye mu mategeko bica mu mategeko mu gihe bashaka kwiyorohereza nuno munsi muri prona abatowe zibo bashaka babitanguriye iwabo hanyuma rero mu migambwe yindi reka tureke ibiprona mu migambwe yindi yose muyitondeshe nta mugambwe n'umwe aba bategeka igihugu bataciyemo amababa nta n'umwe wari usigaye yari ibiprona none gayemo ibi bintu byatanguriye iwabo hanyuma bikimukira mu yindi migambwe uwanyuma wari ibiprona nawo bashaka kuwusenya uwo muntu avuga ati yewe niyumvira ko bakari mwabo oya ni kintu kiboneka rwose kigaragara nta tegeko na rimwe bakurikiza uretse n'ibi by'imigambwe ibyerekeye igihugu ibyerekeye amatunga y'igihugu nta tegeko na rimwe mu Burundi rikivugwa na rimwe ahuca hose ari mu byerekeye itunga ry'igihugu ari byerekeye imanza
Innocent Bano icyo mwo kwishura kubishigijwe n'umushingantare zano ni cyenzi
bivuzwe na zano ni cyenzi nuko nabitahuye wogira ngo yari kavuga nkuko iprona wari umugambwe uri muri CNDD-FDD aci yaja mu byo ni ita historique mugambwe CNDD-FDD ibyatse mugambwe CNDD byatse muri mugambwe wa CNDD-FDD kandi ingorane zatorewe nyinshi mu mugambwe CNDD-FDD nta wundi mugambwe aje kuzitorera inyishu iyo avuga rero ngo umugambwe CNDD-FDD ngo uri kuza gusambura umugambwe iprona se numva ko yoba bukirije hagufi kuko umugambwe iprona rufite abawutwara kandi ngene wipanze igihe rero bisambutse bigoranye baca baza kurondera hanze imbo bakaza kurondera nyaje namye mvuga umwazi hanze yabaye umugambwe uri ku butegetsi hose ku isi imigambwe uri ku butegetsi abayigwanya iminsi yose baba barondera amakosa ko umugambwe uri ku butegetsi nibaza ko ibyo byose biriko biraba byabananiye iwabo ntibaze kubirondera muri se kuko CNDD-FDD yagize iprona se yawukeye CNDD-FDD yakreye iyo migambwe imigambwe niyo yagiye hamwe iramenye ifise amateka yabo isinye nikora iyo bigoranye hagati yabo batabagera kurondera ahandi CNDD-FDD nibaza ko ari kwirenganya ko bavuze ko ari byose byigwa na CNDD-FDD ahubwo bari bakuvuga ati wa mugambwe urakomeye cyane ahubwo nibareke bene igihugu bose aribo baza barawutora naho ubundi nibari no kujya muri competition nibaza ko bakwiye kurondera ingene bicara hamwe bagatora inyishu ibibazo byabo ntibaza baronderera ingorane ahandi iyo byabananiye iwabo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza nashaka mumenye ko twagerageje kurondera abo ku rundi ruhande rw'umugambwe iprona rwemewe n'ubutegetsi bamwe ntibashatse kugira icyo babivuga ko bavuze ko bamaze kuvuga byinshi atakindi bashobora kongera ko abandi amatelefone yabo twaragerageje kuvejo amatelefone ntiyitaba twashaka mubimenye ntimwibaze ngo twagombye kuvugisha uruhande rumwe gusa rw'umugambwe iprona rutemewe n'ubutegetsi tugaruke kuri iki kiganiro nashaka tuvugishe Rene Claude niyo nkuru yanonoso ivyerekeye amategeko n'intwaro muri rusangi mwitegereje ibijanye n'amategeko n'intwaro bijanye na demokrasi ku isi no mu karere ka Afrika na cyane cyane karere kacu n'u Burundi muri rusangi mubona gute mufatiye kubiriko biraba mu Burundi
murakoze kumpa ijambo je kumbure kinza kubigarukako cyane cyane nk'abanyamigambwe umugabo ubifatiye muri rusangi hariho ibintu bitatu bikuru bikuru umuntu wese aba yarabikurikiranye haba ubuca nk'imbere yaho yokuramo icya mbere ibi biriko biraba muri iprona sanawe no mu yindi migambwe birerekana yuko hakiriho uguhobahoba uguhuha kw'akarangamutima hamwe na demokrasi mu migambwe ubwayo yene kana tumakumbure abantu bamwe bavuga bati imigambwe yabaye igicishimikizo kugira abantu bashikire ubutegetsi bashikire amaronko mugabo ntibabijamwo bafise intumbero ya politike y'igihugu muri rusange ibyo rero bica binashika mu by'igihugu kubera abaza gutwara igihugu baba bavuye muri iyo migambwe jewe sinovuga nk'abandabo muri prona hari ingorane kandi biramaze igihe mu cyo kimwe no mu yindi migambwe banamucishije mu ngaha muri CNDD-FDD byarabaye iduku kimwe amashami urumva hagera igihe umuntu aca yose none ko kubwo barafite akarangamutima barafite umurongo bagira ko ari wowe natuma utsimbataza demokrasi mu nzego z'igihugu ni naho rero kumbure n'ubutegetsi buca bufatira bimaze iminsi bivugwa n'ubu urumva ko bariko barabise no bavuga bati umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umugambwe uri ku butegetsi inzego n'ibyo birafite uruhara rukomeye mu biriko biraba iyo utitunganije neza bihagije biranoroka yuko kumbure n'ubushaka kukwaka ingufu kugukura mu bo bahiganwa bafite ingufu abishobora mugabo tukiri ngaho nyene umuntu iyo navuga yuko mu bisanzwe mu bya politike iyo ngendo irakoreshwa n'ahandi mugabo ni ngendo mbi umugambwe uri ku butegetsi canke mu yindi migambi ikomeye kenshi na kenshi hari aho batumwanya muniniya kumbure kuri ibyo zo kugabanya ingufu zabo bahiganwa bikanabasamaje ntibiteho ibibazo by'igihugu ugasanga rero nabo nyene mu nyuma birabononeye nta mugambwe uri ku butegetsi ukomera mu gihe hatariho iyindi migambwe ikomeye mu gihe hatariho izindi nzego nk'amashyirahamwe yigenga, hariho ibinyamakuru, hariho ubucamanza bwigenga bukomeye. Demokarasi mu bisanzwe ikora neza muri rusange iri hamwe izo nzego zose zishoboye gukora mu bwisanzure, mu bwigenge dukurikije amategeko. Mu gihe rero turiko turabona ibi, hari ibintu bindi bica bijya mu buzima bw'igihugu. Jewe ubwanjye sinapfiye ingene muri ino minsi harimo ikintu cyo gushyiriza hasi no gusuzuguza amategeko n'inzego z'igihugu. Harabonetse nk'akarorero kabi ibyo gukoresha inzego z'umutekano mu gisansa kufumbure no z'instrumentalisation de la puissance publique, umuntu akabikoresha mu gusubiza hasi abo mu migambwe. Nk'ibyabaye ryari aho twabonye abapolisi mu gihe hafite ikibazo tukabona abapolisi, abantu baranavuze ko n'ubucamanza bwabyivanzemo n'aho bwari bwashinze inyungu zihuye n'ibyo iruhande rumwe rwa ikoranabuhanga bwasaze. Uno munsi harimo ako kantu k' inzego za leta zategerezwa gushyigikira demokarasi mu bwigenge ntangere ziriko zirakoreshwa. Ikindi cya kabiri, ibi bintu bibaye mu gihe kumbureka itari cyo. Murabona Abarundi mw'aya mapati izinjyane twahitiyemo aho bashikiye ku murongo w'ibiganiro byarusha, twebwe ngaha twari twafashe intumbero ya demokarasi kumbure irimo ikintu cyane cy'umwumvikano cyo nakwita demokarasi consensuelle. Ibyo rero bigatuma kumbura amasezerano yarusha. Uno munsi naho harimo ibintu byinshi byosubirwamo, aracyahari nk'ikimenyetso cy'umwumvikano mu bya politiki, ku buryo hagize n'ikibazo kigacerekana ku mengo. Mu banyepolitiki harimo akantu ko kudasubira guha inguvu, guha ikibanza nyacyo amasezerano, bihakwa gusubiza inyuma iyo ntambwe twari twagezeho. Demokarasi iciye mu matora aho uwatsinze yaronse amajwi menshi agatwara, atiragiye n'uko hariho iyindi migo ya politiki, iyindi migambwe, izindi nzego mu gihugu dutereza gushyigikira iyo demokarasi. Ikindi navuga ubwa gatatu ari nabwo bwa nyuma nsanga mbandagarukije ngaha, murabona muri kahise k'intwaro ngaha mu Burundi amatora navuga yuko hageze igihe ahamura abantu. Buri gihe twimiriza amatora turabona imyifato ari byo mu mutegetsi cyangwa mu migambwe, bica bituma abantu babaho mu matora nk'uko bumengo ni ikiringo kidasanzwe. Ariko mu bisanzwe mu ntwaro ya demokarasi yaramye amatora atatereza kuba ikintu gisanzwe, abantu ntibahiganwe biciye muri ibyo byo gukubitana imyereka, muri ibyo byo gucana hariya, guhungabanya amategeko, kudakurikiza amategeko, mugabo abantu bagashyira imbere imigambi, abantu bakijya ibibazo by'igihugu bihari. Uno munsi hari ubukene buteye ubwoba cyane, uno munsi hari ibindi bibazo byinshi murabona hageze naho inzego leta zitagishobora kumbure gutabara ko byateza mu gihe habaye ingorane nk'ibi biherutse kuba. Aho rero kwitwara ikibyo bibazo ugacisanga bagiye n'iyi mikino mito mito, guteganya imyereka, gusambura uwundi, kwitekana, ibyo rero bigaca byama bishyira abantu mu ruhagarara mu gihe twemiriza amatora. Ni ikintu kibi cyane. Akandi kantu gatoya muhundiye muri ino minsi hariho ikintu ni ukwita déficit de communication institutionnelle politique, ukudatanga amakuru yo. Maze iminsi ngaho i Bujumbura havugwa ibihuha byinshi, kwa kangahe twarabonye abashikiranganji b'ubutungane, igisirikare, umutekano bariko barashikiriza ikiganiro. Ikiganiro kiboneka yuko badashaka gutanga inkuru yo, bigaca bituma abantu bavuga ibihuha. Mbega none inzego z'ubutungane, z'umutekano, igisirikare, ubwo bobo ntibafite uruhara muri mu gihugu? Rero cyasindikajwe n'injyane n'amagume, ibintu by'ibihuha muri politike biza ubwa mbere, bicerekana ko amakuru ya politike nyayo adatangwa uko yategereza gutangwa, bigaca bituma imitima ihagarara, bishobora no gukwega ingorane. Havuga rero nk'uko mbure ikiringo nticari cyo cyuko naho habari ingorane mu migambwe, mu mugambwe y'Ifrona ubunye nk'uko dusanzwe no mu yindi migambwe, ibyo cyari intandaro yo guhungabanya inzego. Mugabo n'ico kintu n'uwo muntu waserukira CNDD-FDD yavuze ngo abantu barakora abansi ku mbure no ku rundi ruhande. Twavuga tuti no muri politiki iyo ngendo yo guhakana ingorane ko tazihari, ego nibyo muri politiki biragirwa mugo nayo nyene bifasha cyane. Hari ingorane bifatiye ku biri muri Ifrona bitandukiye n'ibiri mu gihugu, bitandukiye n'ibyo gukoresha inzego z'umutekano n'amategeko utariko bica bigira icyuka kiri mu gihugu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro gihijambo abatwumviriza, aho turiko tuvuga ku bibazo biri mu mugambwe Iprona. Turi kumwe n'abatumire Ngayimpenda Evariste, icegera cy'umukuru mugambwe Iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi, hamwe na Innocent Banon umurundi ari mu mugambwe CNDD FDD ari mu Bubiligi. Turi kumwe kandi n'umushingantahize none cyenzi umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo vyerekeye politike n'iterambere, hamwe na Rene Claude niyo nkuru yanonosoye ivyerekeye amategeko n'intwaro. Tugaruke kuri Ngayimpenda, kuri ibibazo biri muri Prona ku ruhande muri mwo rutemewe n'ubutegetsi. Mwavuze ko mwavuye muri leta, ubu mwagiye mu batavugana mwe na leta muri hanze y'inzego z'igihugu muri hanze ya leta akaba ari urundi ruhande ruri muri leta ivyo bibazo muzotunganya gute mu mugambwe y'iprona nikihe mutegekanya gukora kugira ivyo bibazo bitoregwe inyishu ni hehe muri muraja nibihe muri ko murakora mwimirije gukora kubibereke
ngomba ngaruke gatoyi kubyo bagenzanje bahejeje kuvuga kandi hanyuma mu biganiro nk'ibi twifuza yuko mwozoja muratugabanganya umwanya tukaringanira nagomba mbanze nereke urya mugenzanje ari urayumenga ntiyabyumvise umenga mwambwiye ko yitwa Innocent ndamwereke neza yuko ari ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burasambura mugambo bagasigana ikorona kuko nabonye umengo ntabyumva neza nk'uyu munsi honyine abapolisi naho yogenda barugarije ku biro bikuru by'umugambo w'abadasigana mbere ya saa sita bugaraniyeyo abashingamateka none uwo mukuru w'umugambo yiswe Konsiliya atari kumwe n'abashingamateka baja ahari hanyuma bagaca babugarana nk'abanyororo uwo muntu none aserukira umugambo w'abadasigana cyangwa aserukira CNDD-FDD icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yatanze ubwa mbere bwobo yasubiriye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atari bwa mari n'amezi atatu gushika n'ubu atawushobora kwerekana neza cyo bamukuye ariko yasubiriye Terence Nunguruza kandi we yari yirukanye n'umugambwe wiwe CNDD-FDD kubera yayikorera yaramuryamye ko igihe kirenga ukwezi yanga kumukura kubera mu by'ukuri ntiyakorera igihugu yafasha n'umugambwe wiwe yakorera CNDD-FDD ariko wamusubiriye umushingamateka busokoza kubera ashaka gucisha aho amategeko atishyize uwo ntibamwirukana nk'uko bamwirukanye icya gatatu igipolisi nk'ubu umugenzi wacu Tatiana Sibomana amaze iminsi uwo munsi wagira gatanu mu gasho nta kintu na kimwe bashobora kwerekana bamwagiriye bamuhora iki bamuhora ko yavuga by'ukuri ijambo ry'umugambi w'abadasigana rero ntasure kwibaza uko tubuze ingu kandi ko umugambwe uri ku butegetsi utujuragiza kubera tutagira abashinga ntahe ibijunja n'ijambo umushinga ntahe ibijunja n'ijambo suja gutana mu mitwe n'abapolisi akoresha ijambo mu gihe rero ubutegetsi bukoresheje igipolisi birumvikana yuko umugambwe uheza kugasambuka mwosigura guteye umuko bareka kumugambi bareka kwitunganya kandi komite nkuru y'umugambi yaravuze ari hagaze ku bice byayo 94% none uwo mukuru w'umugambi atari kumwe n'abadepite abose havuye mu mwe uwo mukuru w'umugambi atari kumwe n'ibice 94% bya komite nkuru y'umugambi ari kumwe na nde bica bigaragara rero yuko Konsiliya yateretsweho na CNDD-FDD umva rero ntazokorera umugambi azokorera CNDD-FDD yamushyizeho avuze ati none ko tutemewe na leta tugiye gukora iki kubishoboka tuzokwitwara mugabo ubutungane bwo ngaho iwacu turabuzi ntawe utazi ingene gukora ubwo ngaho iwacu nibwananirwa tuzosaba ubutungane mpuzamakungu ariko nawe tutwokwitwara igihambaye nuko abadasigana batuzi kandi batwemera kandi bazotuguma inyuma mu gihe tuzoba turiko tugendera iragi n'ibanga ry'umugambwe w'abadasigana y'iprona kandi sukubera ko batatwemera ko bazotuza gutora cya kwitoza kandi tugatora aho twipfuza tugatora ibyo twipfuza nibyo ugutuje abakwambuye twashaka ko baturumbanya gutya mugabo ibyo nibishika ariko naho byashitse ntibigituke inkokora kandi ntibituza gukora mugabo icyo batukwiyumvira cyocu ni ukwibaza yuko bazoza kudutamika ijambo ngo badutamike abategetsi ngo tubakomere amashyi bakaba babagomwe nibabiyegerize babinjize muri CNDD-FDD abadasigana basigarane n'abadasigana kanatsinda byaragaragaye kundwa iheze barahamagaye abantu ngo baje kwigira icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu barabonye yuko mu by'ukuri aho bamwakiriye hari huzuye imbonera kuri gusumba abadasigana none abo bantu bagomba kutwegeka ko kututamika ibopfuma babashikana nyine muri CNDD-FDD bagashikayo twebwe rero n'ubu turemeza ko tutakiri muri leta ntitwayipfuyemo tukirimo ni CNDD-FDD yayidukuye mu gihe rero tutakiri muri iyo kubera CNDD-FDD yayidukuyemo tuzokora nk'indi migambo yose itari muri leta umugambo w'adasigana wonyine utari muri leta
Adizwi ya Amerika i Washington DC muki gani yogi jambo abatukumviriza ngaruke ku mushinga ntaze no ni chainzi mwitegereje amateka iprona nibibazo iprona irikira camwo mubona arakaye kazoza kayo izotorera gute nyishu ibibazo irimwo muri make
ahubwo icyo mbona nuko umugambwe iprona kuva imisi yindi nasanze ariwo mugambwe uriko uriyunga uri kurabona ibintu bikomakomeye demokarasi kuriko irazama itunga ry'igihugu ryayogeye iprona niyo iri mu migambwe ihagarariye demokarasi y'ukuri iprona numugambwe jewe ndabagira inama nkuko nanyo ndabigira iprona ndijuragirike ndiyumvira ibindi bindi ubumwe bw'abahutu n'abatutsi niwo wabaye umuti mu gihe twikukira nuno munsi umuti abahutu n'abatutsi bazorondera bakawiha bakawunywa niwuzokiza demokarasi mu Burundi niwuzokiza Burundi kurya rwagasore nyakuvyara gaheka yabigize aragahimbaro
tubaze Innocent Banon wo mu mugambwe CNDD FDD mu bashoboye kuvuga mu batumire banje bavuze naho hari ibibazo mu yindi migambwe biboneka bemera ko hari ibibazo bagerageza kubitorera inyishu mugabo bakabona ko kumbure umenga umugambwe uri ku butegetsi wo ubona ko ibintu ari ibisanzwe ibibazo biri kuri ruhande ntirubone ko hariho ibibazo mu gihugu bijanye n'imigambwe tegezwa gutorerwa inyishu kugira demokrasi irame mu Burundi kuri cyo cyumviro bigishura ko ngwiki
se nibaza ko umugambwe cyangwa FDD watanze itangazo aho hagaze utsaba ko byo babyiza nka kujya umugambwe cyangwa FDD bamisaka k'abarundi bose ko abadasigana boja hamwe bagatora ibibazo nta cyiza na kimwe umugambwe cyangwa FDD wabona hari ngorane muri iprona nka kujya atakiza na kimwe umugambwe cyangwa FDD wabona umurundi wari wese afite ingorane hanyuma ngarutse ku byo generalize gushikiriza nibaza ko mu majambo avuze nibaza ko tari muri propaganda yo kugira umugambwe ntiharagera ko tugira umugambwe propaganda nibaza ko ibyo umugambwe yipona wakoze kuva mbere hose twarabibonye sibishaka byo babije ubu bari kwatubwira ngo ibya demokrasi kuko nibaza ko atakirwa twaronka hanyuma kubyerekeye ibyo Evariste yavuze napfasa ibintu bitatu nibaza ko kubona abapolisi bagenda hariya ibyo ariko barakora nibaza ko hari amategeko kandi abapolisi mu byo bajejwe barafise ababatwara barafise n'amategeko abagenga nibaza ko abapolisi atari sendi FDD nkuko yatavuga ngo ni sendi FDD iri kwibuza hanyuma kuvuga ngo turona ngo mbere ngo sinyunguruza ngo ariko akora na sendi FDD bayitanga babonye ko akorera igihugu nkuko sendi FDD itari ikorera igihugu nibaza ko sendi FDD ikorera igihugu kandi ikorera abarundi bose kuko n'abarundi babatoye kugira bashobore kurongora igihugu iyo rero muri ko mugaya ibyo sense FDD iri kwikora muri ko mugaya bene igihugu babatoye nibaza ko naho abariko avuga amajambo arende cyane nakagaye karengeye hanyuma kubyerekeye avuga ko igihe bari kubahimbaza kwimika uyo konsiliya haboneka ko ari mbonera kure mbega abaporona bafise amakase yo kuraba imbonera kure n'abatari mbonera kure numva ko abo bantu hari ibintu bimwe bimwe bari kubasaba gushaka gucanisha nk'abarundi nibaza bari hajya ko bagiyeyo wemeye ukajya ahantu ahantu nko mu mugambwe iprona ukajya mu biyori nkabijya nushaka kuvuga ngo ujya muntu n'imbonera kure cyangwa ujya no mu prona akaba ari bamwe bakoresha rero twebwe iwacu umugambwe cyangwa FDD wamaze kwitaba ikoraniro nkarijya nuko ubuzi ko uri umugumya abanga
muri make cyane ngayi mpenda gukwishura ku byo aheje kuvuga Innocent muri make cyane tugomba turangize hasigaye nk'iminota nk'ibiri
yewe nta by'ubwoko nagiyemo kandi ntabyo nkeneye kuko kintonde sizize kudandaza ubwoko cyakabiri umurundi wari we wese kwakorera igihugu ize ndabizi kandi nabihakanye cyo mpakanye nuko umuntu yogenda akaza mu mabanga ngo arungitswe n'umugambo w'abadasigana ariko atari wa murungitse naho kwakorera igihugu ni byiza ayo makasha avuga y'imbonera kure jewe ndi mudasigana abandi barazi ko ndi mudasigana hariho n'abandi tuzi tuko ari imbonera kure nta kashe ikenewe abantu turamenya abashaka amakashe ibyo by'ibipolisi ipolisi kirasa amategeko akigenga ndanayazi mbona ndanayasoma ikibabaje ni uko ayo mategeko atari yo kigendera cyane cyane gihabwa amategeko n'umugambwe mbere ubuho bigeze aho bamwe bamwe bahabwa n'amategeko n'izo mbonera kunyine kandi cyagira mu bisanzwe hariyo amategeko akigenga
Murakoze hari mu kiganiro gihijambo abatwumviriza aho twari ko tuvuga ku bibazo biri mu mugambwe iprona ni ibibazo vya politike muri rusangi mu gihugu twari ko tuvugana na Ngayimpenda Evariste icegera cy'umukuru w'umugambwe iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi twagerageje gushikira urundi ruhande rwemewe n'ubutegetsi abo twashobye kubaza uwitavye telefone yatubwiye ko amaze kuvuga byinshi atakinda afise abivuga ko kindi abandi amatelefone yabo nti bashobye kuyitaba twari kumwe kandi na Zenoni Chayenzi muhinga mpanuzo wa jambo kubibazo bijanye na politike n'iterambere twavuganye kandi na Innocent Banon ari mu mugambwe CNDD FDD akaba ari mu gihugu c'Ububiligi aharangije doktora mu vyerekeye politike hamwe na Rene Claude niyo nkuru ya nonose vyerekeye amategeko n'intwaro turabashimiye cyane kuri gani murakoze
murakoze namwe
murakoze namwe
natwe turabashimiye no hanyuma
murakoze
You've been listening to the Voice of America's call-in program.